mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda muri saa 18 muri kumwe na Joe Diana ni nahazwe kaze mwese mu biganiro twafitiye kuri uno mwanya.
Tubona bo turarira batubwira byaje nk'itegeko natwe tubifata nk'itegeko tubijyaho uko nyine ariko dukore kwitwa rimwe na rimwe n'inzara twicwe n'ibintu byo kurarira tutagize turarira.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bahungiye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. Bavuga ko bahungiye imvura mu muvu mu gihe bararira marondo batazi uwo bariko barivuna canke bagiye kwivuna. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato murabe hagufi y'amaradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko sentare ya Nigeria yarekuye abantu 75 bari bafunzwe bakekwa kuba bari abarwanyi ba Boko Haram nk'uko vyatangajwe n'umushikiranganje w'ubutungane kuri uno w'Imana. Ni mu gihe amatohoza kubagirizwa kuba barakoranye n'uwo mugwi akibandanya. Umuntu wa mbere mwumenya ko amaze kwagirwa kuba yari umubanyuruje abigeme biga ku ishuri ryisumbuye rya Chiboko muri 2014 yaciriwe gupfungwa imyaka 15 mu ndwi iheze yongere yindi myaka 15 yo gupfungwa nk'uko itangazo ryo mushikiranganje ribandanya ribivuga. Abantu barenga 200,000 baramaze kwicwa, abandi 2,000,000 bateshwa ingo zabo mu buraruko bushiruseruko bwa Nigeria kuva Boko Haram itanguye ubwicanyi muri 2009. Ariko amashirahamwe haranira agateka kazi na muntu aranegura abategetsi ba Nigeria ingene bahohotera izo mbohe mu kutubahiriza agateka kabo. Mushikiranganje w'ubutungane avuga ko bamwe mu bumvirijwe mu ndwi iheze mu kigo bari bapfungiwe mu hagati muri Nigeria bari bapfunzwe bataciriwe imanza kuva mu mwaka wa 2010 kubwo kubura ibirego bibagira. Sentare rero yaciye ihitamwo kubeza. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ejo kwa Mungu yaragendeye urugo rwahoze ari umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Morgan Tsvangirai aheruka kwitaba Imana. Yongera aja guhoza umuryango wiwe yaboneyeho n'akaryo ko gusaba ko hoba ubumwe mu gihugu mu gihe abatavuga rumwe na leta yiwe barushiriza kurondera ubutegetsi. Emmerson Mnangagwa yemeye ko leta rongoye izoriha uburyo bw'amafaranga yakoreshejwe mu bitaro hamwe no gushingura Tsvangirai yishwe n'indwara ya kanseri mu ndwi heze mu gihugu kibanyi ca Afrika yepfo. Ikizigacu yo yahoze arutavuga rumwe n'ubutegetsi ngaho muri Zimbabwe cashikanywe ku murwa mukuru Harare ku munsi wa gatanu mu nyuma kijanwa mu ikambi ya gisirikare aho kizoguma gushika kuri no wa mbere ahategekanijwe ko abavyifuza baja kumusezera ubwa nyuma. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibicicenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwa twumva muri mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ahandi mushaka kumva ibiganiro byacu muca kuri rwa internet ari yo westatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na kuri rwa Facebook address yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaza abunguruza abantu n'ibintu kwibarabara rya Bujumbura bubanza mu gihugu cyo Burundi bakoresheje imodokari za taxi zizwi ku izina rya Kagongo. Bahagaritse akazi kabo kuva mu gatondo kuno wa mbere basigura ko bifuza kurihisha amafaranga 3,500 kuri buri umuntu wese aja muri iyo modoka. Buramatari nawe akabarahira ati ntimugenda murengeje 3 vy'amarundi. Bamenyesha makuru wa Trevor Histenzi ko banyankaye Bujumbura ni bubanza adufitiye ibindi kwino nkuru.
kubituro vy'amatagisi n'amabisi haba ku mugwa mukuru w'intara bubanza no mu micungararo ntabinguruje baje mu gisagara ca Bujumbura mu gitondo cuno wa mbere ivyo vyaruko no kwisoko yo kuri Kotebu ico vyavuye ko ni giciro co kuyunguruza abo bagendesha ivyo vyuma vyunguruza abantu n'ibintu batumvikana ko nabura amatari w'intara bubanza abo bashoferi bifuza kurihisha ku muntu amafaranga y'amarundi 3,500 haba kuva Bujumbura aje bubanza canke bibubanza aja mu gisagara ca Bujumbura buramatari w'intara bubanza yifuza ko borihisha 3,000 ku muntu nabo bakanana kuri telefone buramatari Tarasisi niyo ngabo yabwijwe ijya America ko ni nama yabaye kuri ico kibazo akavuga ko atumva igituma bahagaritsa akazi
ico byavuye ko nubwo ko ari ikintu kitumvikana kuko abo baserukira abo batwara abantu n'ibintu hano mu ntara y'ubanza twarakoranye inama hano mu biro nyuma yahi gitoro kidugiye hanyuma leta gashinga ibiciro by'abantu biyunguruza baje mu ntara zitandukanye baraje rero kudusaba yuko twabadugiriza amafaranga yashinzwe bavuga yuko ari make akava ku 2,970 akaja ku 3,500 twebwe turabibankira turabwira yuko tujejwe kubahiriza ahubwo amategeko ya leta n'ibiciro yashinze uko nyene bimeze bacavuga rero bati ntibasubira gukora tutabemereye yuko barihisha amafaranga 3,500 kurugendo rw'ubanza Bujumbura natwe tutinibishoboka nico rero ahanini icyo byavuye ko twero tukavuga tuti yo mpamvu nifashe kuko niba abavyukuri bavuga bati ayo mafaranga ntakwiye twero twari twabwiye tuti muragenda mubwire abafashe ingingo mu bushikiranganje kuko twebwe tubona yuko ayo mafaranga akwiye atayandi yo kongera ko kuntari wacu uko ni hafi kilometero 39.
Abo bunguruza abantu nta numwe yashimye kugira ico ashikirije kuri micro bakavuga ko batewe ubwoba nabo batashimye kuvuga baribo ariko babwiye abamenyesha makuru mu ibanga ko bifuza kurihisha 3,500 kubera amafaranga batozwa mu nzira karorero batanga naka amafaranga 5,000 basabwa babwirwa ko araye ibikorwa by'iterambere rya commune Mpanda ivyo buramatari w'intara bubanza temera
n'abanyakinyoma kuko ayo mashirahamwe ahari na yabo bashoferi nyene abo nyene amashirahamwe yabo basanzwe bari hamwe amafaranga sa amafaranga bari hamwe commune n'ababeshi sivyo
agahombo ni kanini haba kuri abo bunguruza abantu canke abategerezwa kugira ingendo batazikoze kuri no wa mbere buramatari niyo ngabo aravyemeza agatera kamo abo bunguruza abantu kwemera gukorera ku giciro cashinzwe na leta uwo mutegetsi avuga nico ca gikorwa hamwe abo bigenga buhagarika ico gikorwa co kunguruza abantu n'ibintu
nakagamba kuko ari abantu bacereje kumbure kubuzi kuko twe hari abantu benshi baba basanzwe bakorera ibubanza batahi Bujumbura canke bakorera Bujumbura batahi bubanza yakorewe n'agahombo by'ukuri birabaje ari nacyo gituma twebwe twarondeye umuntu ajejwe ino shirahamwe kugira ngo aze tuvugane hanyuma bavuga ko batabandanya gukora duheze turondere imodoka za leta za Otraco zeze zikore kuri umurongo wa bubanza
n'igiki musaba abo bunguruza abantu
icyo tubasaba ni uko bubahiriza amategeko ya leta hanyuma tukabasaba ko bakura akajagari n'imigumuko mu gihugu kuko mu ibarabara nta muti w'ingorane yigeze hatora ku bibazo biri mu Burundi bwacu
n'abunguruza abantu n'ibintu mu mabisi bifadikanije nabo bagendesha amatagisi muri iryo hagarikwa ry'akazi ariko nk'uko twavyiboneye ku gituro cyo kuri Kotebu nuko bubunguruza abantu n'ibintu basabwe ku musase wuno wa mbere nyene na zimwe muntu wazangabo z'igipolisi zikorera mu gisagara ca Bujumbura gukora atari uko bagakinjura Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya America
Evariste Nzikobanyanka arakenuye tuve ngaho i Bujumbura duce dukubitira mu ntara ya Bururi neza na neza muri commune Rutovu hivugwamo ikibazo cy'impfuvye zitari ko ziraronka abazifasha kwera uburyo buhabwa amashamwe atandukanye yigenga bwagabanutse menyesha makuru ijwi rya America i Bururi Alain Virankunda aradusigurira
kuva mu mwaka uheze umugambi wo gufasha impfuvyi mu kuziha imfungurwa batwara mu mihani wabo wishira hamwe FVS Amade Burundi risanzwe ryitaho impfuvyi n'abanaho nikora warahagaze izo mpfuvyi rero ziguriyemo izirezwe mu miryango zirifumbereje kuko ivyo bifungurwa ari vyo vyahora bizifasha mu vyo kubaho na mwarijya iryo shira hamwe ari rimwe rudende muri commune Rutovu ryari ryitaho impfuvyi Claude Nitonde avuga ko afisa maganya
niyumvira ko ntabuza abavyeyi kane kane najya kabiri nko ku munsi abahora baduhinjya bakaba barahagaritse mbayeho nabi nyene kubera bavuga cyo nta kintu kizana kandi naho mbaye ntibambona neza kubera bambona neza nzanye imfungugo bituma nirigwa ubusa birashika nkagenda ntariye nkaca niga nabi no gutegera sintegeye ndihangana nyine kubera nyine mbona atabonota kambira atamubyeyi wanje arimo.
Bimwe mu bifungugwa izo mpfuvyi zahora zironka ku kwezi ni nk'ibiro 25 vy'umuceri, ibiharage, ifu y'ibigori hamwe n'isukari. Muri kino gihe abavyeyi basanzwe barereye izo mpfuvyi mu miryango bayagako ukuba takibironswa bituma barengegwa nabo nyene. Space dusabe numwe murao bavyeyi.
Ni kibazo umva gupokera ibigore barapokeye ibigori nibiharage n'umuceri byose. Kunyuma twaje tumva ngo vyahagarikije umufakazi. Izo mfuvye twafa kuzirera uko nyene kobera ndeze mfuvye zibe. Tukagenda mu miryango nkasaba ivyo tujya. Cende umukene naco ndikoza ntacu ngirante. Zisonze nanjye nzoba nsonze nawo ngorane kobera ashavuga ati none wazitoreye iki no zisubiza. Kasha bantera ikigongo. Ubu tworonka umuntu adufasha twatugira ubuzima bwiza.
Ugusubira kuronka uburyo bwo kubandanya bafata mu mugongo impfuvyi mu bijye no kuziha ibifungurwa bibonwa nk'indoto muri FVS Amade Burundi. Gerard Bakundukize ajejwe igisata dukuze microfinance muri iryo shirahamwe muri commune Rutovu.
Uburyo bwo gufasha abo bana b'impfuvyi n'abantu nikora na cyane cyane bari mu miryango yabo kugatumba ntivyoroshe kuzikurikiranya mu miryango kubera uburyo bwagabanutse. Sinovuga yuko tubafashije ibifungurwa hari ubwa mbere uburyo bukiboneka. Murabona yuko ata buryo bukiho mu mashirahamwe. Turabona yuko ari ikibazo kidasanzwe kubera ashonje ari nk'umunyeshuri naheza ngo yige neza. Nta kindi kintu kinini yatugifasha ko nari bundi bwobwo kubyerekeye ivyo twubashira bafungura vraiment ko turaraba amikoro ntawo byoshobora kuva.
Kubera ivyo abajejwe intwaro batera kamo nyabuna ayandi mashirahamwe ko yogarukirizo mpfuvyi ziyo komine kuko ugabo basa n'abarengewe. Salvatore Simbare n'umuhanuzi wa Mustaneri ajejwe imibano intwaro hamwe n'imico kama.
Impfuvyi ntitwaziretse kubusi barakenye yatugorora anitwebwe nta kuntu twakurikirana impfuvyi kuko ubukene bwo mabwiyongera twa turahimiriza bene giko kuja mu cooperative cyane ariho n'imigambi nyene zoya tukurikiza nako kimpfuvye cyo zoya tugashiramo impfuvye ziriho turabibona turavye ubukene mu miryango birukundi mubagira neza nta budufise vraiment tworonka ubudufasha kandi nawo kumva akama tumutera agize ikigongo yoza akadufasha kuko ntabagira neza dufisa muri komune ya Rutovu idufasha kugira mu nyuma twunge ibikorwa nk'ibi by'abagira neza byo gufasha abantu abone ikora ego byo bavyiza cyane gose twovuga duti Imana ishimwe baje.
Iyo ngorane yigabanuka ry'uburyo iriko iratuma kandi impfuvye zitaronka abashingwa amanza bashobora kuziburanira kubisiga ivyazo bigatuma zibandanya zinyagwa atawo bica nikanda nkuko amakuru dukura mu mashirahamwe yitaho impfuvyi avyemeza. Mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'Uburundi Alain Eve Irankunda ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara bunaho dutandukire ayavugwa mu makambi duhereye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania. abagabo n'imisore bategetwa kurara irondo mwijoro muri iyo kambi riraniga basigura ko batumva igituma babwirizwa kurarira batabwiwe uwo bikeka abwa kandi ko batazi n'umwansi yazozazanana bagasaba ko ico gikorwa co hagarara canke bagahabwa insiguro menyesha makuru acu yarusha Pierre Clavernier nkuru yaravuganye na bamwe mu mpunzi z'abarundi bari ngaho induta adutegura ino nkuru
Abagabo n'imisore y'abarundi bahungiye mu ikambi ya Nduta muri Tanzania bavuga ko iyo bugorobye baganya kuko bakubitegwa kurari rondo iryo rondo ryatanguye mu ntango z'iyindwi ritegetswe n'abatwari yo kambi hamwe n'igipolisi mu ntumbero yo kwicungerera umutekano bamwe mu bagabo barara barakizura bavuga ko byateye amakenga uwo mugabo twavuganye ariko yitegura ngo aje kuri iryo rondo
mu mwanya ubu umuntu agomba arafashamira hanyuma aje kwironda tubona abo turarira batubwira byaje nk'itegeko natwe tubifata nk'itegeko tubijyaho uko nyine ariko dukore kwicwa rimwe na rimwe n'inzara twicwe n'ibintu byo kurarira tutazize turarira urumva ko aho hose ibyo nka benshi byo kurara umuntu aragenda nibyo byatumye abantu bata igihugu cyabo cy'amavuko barasabaromo urumva rero uko bigarutse urumva ntacyo twavuye ntatwagiye
ubu nawe ati nta mugabo canke umusore agifise amagara arara mu nzu ubutagiye kuri iryo rondo arahanwa kuko afatwa nk'uwarenze amategeko y'igihugu ca Tanzania
yakwere kabisa nawe uryama kabisa muri umwe ntambwe kugira aryama kabisa bose usanga bari ku marondo ari kubugira nano mu kugira aryama uva n'abasore bakiri bato mugabo kwagurwa abanyeshuri batari mugabo umuntu agwifata ariko arakora yicyanye kubera kuwapfa kubakora ubugi bwo cya mu nkambi ndetse n'abaforoma canke abakora amazamu n'ibindi gihe baba bari buhuse bose ntamuya mucamu n'ibyo zakorera ku irondo kiretse umuntu w'umunyeshuri n'umuntu w'umutama utari ikimuga abatama n'abatama umutama iba neza nka 30 kuduga kuva ku 5 abo nibo badashobora kuza ku irondo ni ukuvuga yuko abagira saa mbiri gushika isaha 10:59 n'irondo riba riheze
izo mpunzi zivuga ko ataho byakabonetse ko umuntu yahunze agiye kurondera umutekano asabwa kurara irondo kandi arakazi k'abajeje umutekano w'igihugu c'abahaye indaro
ni ukuvuga irondo rikorwa n'impunzi ni kuva ku bantu bakubye imyaka 18 gushika ku myaka 55 bagenda bakontrola village par village ni ukuvuga ngo tugiye twese twinjira muri village baratwuga icyo gihe abapolisi baraza kuveya mu ijoro bamaze kuza kuveya mu ijoro batanze n'itagirayi bavuga bati wese no kubapakira imiduga ni ukuvuga rero abantu bose barikora kubera iterabwoba ryose kandi n'igitangaza niko bavuga ko umutekano ushobora guhungabanywa n'impunzi ziri ngaha mu ikambi
none mwirarira mufise iki nkoni
n'inkoni nta nk'icyo tumaze kugira usanga kenshi bafite ubukoni bw'amatenti ugasanga abandi nabo agenda nta n'agahuza afise urabona umuntu w'impunzi nyine abamerewe ugasanga nyine bibasha ubuzimanye nabo usanga bariko baradegerwa n'imbeho bose barakwirondo ni ukuvuga shake nyumba ko bagenda batora batatu barara ijoro bukeye bagatora abandi uko bo bavuze bati mwebwe inkozi z'ikibi ni mu muzingi zakaimuzisohora nimwe muntu yaho zirara ati rero nimurabirana ubwabi twege tugeza turaza turaba gusa ko mwarayo ku irondo
ikambi y'impunzi ya Nduta iri mu gice kirimwo amashamba n'imyonga myinshi abo barari irondo bafise ubwoba kw'imbeho izotuma bafatwa n'indwara zitandukanye harimwo na malariya kubera imibu irarira bajya
amakiza abantu benshi nituzi icyo turinze nituzi icyo duhanze amaso nituzi icyo duhangana nawe bavuga ngo tujye ku mabara tujyane ku mabara ku buyira nicyo ukomeye biba kiba badeye nta hantu hari umwirimo ukomeye mu biti by'isi nta toshi ntaki biraba bagiye kuba umuntu ujya guhagara atakiri na kimwe ufite ntuzi uri guhangana nawe ni ukuri ni byinshi kuko abantu benshi baryama uko nyine ataco bifite nayo ni ibihari iteye ubwoba kandi birabereka yuko n'ibiti by'isi bya malariya igiye kwiyongera ku byinshi kuko n'umuntu ashobora kumara nk'iminsi nk'iri arara ku irondo amara iminsi kuko urabona ko ari umuntu ukwiye ibijyanye n'amagara yiwe atameze neza kuko ya muntu wese kabisa azapfa kubona saa mbiri z'ikiyaga agatangura kugari
izo mpunzi zisaba ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ribitaho kubagarukira maze iryo rondo rikavaho amakuru dukura mu yindi kambi y'impunzi z'abarundi i Nyarugusu avuga ko naho nyene igikorwa cyo kurara irondo kizotangura vuba abatwara izo kambi z'impunzi bemeza ko ari uburyo bwiza bwo kwicungerera umutekano kuko ngo akenshi abo barundi nyene aribo bawuhungabanya Pierre Clavier Nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye cyane gose tukiringaho Tanzania ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cha Tanzania buhamagarira ishami rya ONU gitaho impunzi RCR gutahukana byanka canke bikunze impunzi zose ziyandikishije kugira ngo zishobore gutahuka. James Jovin akoresha ugi America Tanzania harafise ibindi kuri no nkuru.
Ujejwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu ntara ya Kigoma, Tony Liza yavuze yuko burindwi hataha umugwi w'abarundi barenga majana ane kuva uyu mwaka w'2018 utangiye, kandi ngo hamaze gutaha abarenga 2000 gushika n'ubu. Kuvana n'uwo mugambi wo gutahana impunzi mu gihugu cy'amavuko, leta ya Tanzania yugaye inkambi za Kagunga na Manyovu zishira hamwe mpuzamakungu HCR yahora yakiriramo impunzi zishasha, kandi icyo gikorwa cyahera kiye mu nkambi ya Kera Rumasi iri komine Ngara kugira iryo shyirahamwe ribashe gutahana impunzi zirenga 30,000 ziyandikishije gutaha, hanyuma yaho kuguma bakira bashasha, kandi mu gihugu bivugwa yuko hari amahoro akwiye
kwa sababu haya maeneo hayatumiki basi wa Tanzania wayatumie.
Aya mazu tuyashubije leta ya Tanzania kugira igire cyo yokoreramo. Duhejeje kugara izi nkambi zose za Kagunga, Manyovu na Rumasi zishira hamwe HCR yahora yakiriramo impunzi zishasha. Dusavye yuko HCR yokomeza gusubiza abarundi, abanyekongo hamwe n'impunzi zose zituye mu gihugu cya Tanzania mu bihugu byabo by'amavuko bivugwamo amahoro. Ababikeneye basubire mu gihugu, abatabikeneye nabo muri aka kanya babe bararinze.
Kukawepo na makubaliano kwamba
naho abarundi 34,000 batuye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mtendeli biyandikishije gutaha, ariko hari abatarabishaka bavuga yuko icyo bahunze kitarahera. Abo nabo basaba yuko amashyirahamwe mpuzamakungu yobareka kuko ari uburenganzira bwabo.
Gusubira muhira kweri je kweri nduva nusubirayo mugabo gusa kubera ibintu by'amategeko kuba tutariyandikisha, numva ndarinde yuko ngane ntiyandikisha naho gusubirayo kweri nkabona yuko mu Burundi amahoro atayabonetse yabonetse je nditize gusubirayo kuko nubundi hasi mu gihe giwacu ahanyeye twabaye buze nge tubeza nk'abagira nk'abaza kwikinga naho tukokumva amahoro yagarutse twokuyandikisha mu bandi amatuhagirane tugahunguka nkahunguka
numva ko abandi bamaze guhunguka mesitiye.
Eh baramaze guhunguka mugabo je kubera ibibazo nyene by'umugabo wanje ubuntu bakiri mwanza byasne ni ibyo ntivyo kundaye nk'ivyo nyorayo ko ngirane bishobora guhunguka mu minsi.
Bamwe bavuga yikari heza mugabo je nko bwanje je simana ko ari heza. Ubwanje ndabona yiko ngiye hatonyoro bitonyorohera. Bivana umuntu ingwane z'umuntu zatandukanye.
Hanyuma yaho umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania mu iguru Nchemba ari wasanzwe yashinzwe kibazo cy'impunzi yavuze yuko leta ya Tanzania ifite amakenga kubera ishami y'ishyirahamwe ONU itako mpunzi ku isi yose HCR rishimikira kwakira impunzi zishasha, ariko hageze ko bataha rica ricika intege kandi rigashyiramwo ibibazo byinshi risaba yuko impunzi ziguma mu nkambi. Umushikiranganje Miguru Nchembe yatanze bwo butuma kuri uyu wa gatandatu no guhimiriza HCR gutahana impunzi zibishaka, aho yatemberera mu nkambi ya Kera y'impunzi Rumasi muri komine Ngara. Ariko igikorwa cyo kugara aho ishyirahamwe HCR yari risigaye ryakirira impunzi zishasha, Bwana Nchembe yavuze yuko ishyirahamwe HCR risabwe kureka kwakira impunzi zishasha ahubwo mikira bamaze kuyandikisha batahuke hamwe no guhimiriza abatarafata iyo ngingo kuyandikisha kugira baje kubaka igihugu cyabo.
Sasa hivi tuna watu 1034 wanaotaka kurudi kwao. Ninyi mnatakiwa sasa mfanye kazi ya kuwarudisha.
Dufise impunzi 34 bifuza gutaha mu gihugu cy'amavuko. Mwege mushakirwa kubatahana. Sio kulinda kwakira impunzi mwenya cyangwa babiri, kandi hari abantu barenga 33 bakeneye gutaha ariko ntimushaka kubatahana. Hari abandi bamaze no gukora ibikorwa byo kurima iwabo mu Burundi, ariko gushika n'ubu ntimuri abatahana. Kubera iki muryoherwa abantu babaye hanze y'igihugu cyabo kandi bivugwa yuko mu gihugu cy'amavuko hari amahoro? Leta ya Tanzania ikeneye yuko buri Murundi we wese yiyandikishije gutaha yotaha mu gihugu cy'amavuko.
UNHCR pamoja na taasisi zingine zote tukawarudishe wale watu ambao wanataka warudi kwao. Nataka wale watu 1034 warudi.
Mu gice cya mbere cyaheze mu kwezi kwa 12 umwaka uheze hatashe impunzi 12 zivuye mu nkambi ya Nduta na Mtendeli. Mu gice cya kabiri cyatanguye mu kwezi kwa mbere uyu mwaka w'2018 hamaze gutaha impunzi zirenga 15,000, ariko hari abiyandikishije barenga 30,000. bakeneye gutaha mu gihugu cy'amavuko mu Burundi. Kuva Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini, Ijwi rya Amerika.
Tuko dusanga basozera ikiganiro cuno musi imbere yo guhana gahindukira turakubitira mu ikambi ya Rusenda ari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahishamwe rya ADRA ririko rirakora ibikorwa vyo kwandika bagwemeza mirimo babarizwa muri iyo kambi mu rwego rwo kugira ngo bahabwe inyigisho zizobafasha kuza bariyungungania. Inkuru irambuye na Vedaste Ngabo hakoreje rya Amerika mu Rusenda.
Iki gikorwa cyo kwandika abazafashwa n'ishyirahamwe rya ADRA kiri gukoregwa mu mavilaje yagize inkambi yo mu Rusenda, kikaba kiri kwibanda ku bantu bari basanzwe bafite ibyo bakorera muri iyi nkambi. Nk'uko byemezwa na Girukwishaka Frederic, umuyobozi wa site ya Rusenda,
ariko baje binjira mu kambi batubwira ukungene rwo bandanya nk'uko twahora tubayeho mu Burundi. Umuntu mu Burundi yari yabayeho yijeye mu buzima bwiwe, na niyo migambi rero ko bajana badwinjiza mu kugira nadwe n'ahantu tubaye tubandanye atari tujeza kwinda, tubandanye dukora dukoresha amaboko yacu n'ubwenge bwacu kugira tubandanye tubaho. Na nico gituma rero ko bajana ibintu by'ibikorwa bajana amashyirahamwe nk'ubu baratujanira amarist kwandike abantu bafise utubintu biyungunganyamo twerekeye gucuruza amabotike, umuntu acuruza kabare, ikintu cyose umuntu akora bakatuzanira yandi marise twandika ko abandi bantu abarimyi, bakatuzanira yandi marise yuko abantu bafise udushyirahamwe bakoreramwo. Urabona muri no nkambi yo muri Senda tubayemwo kubera nyene kugira tuza turafatana mu nda tusira udushyirahamwe dukoresha udushyirahamwe tugashyirahamwe udushyirahamwe kugira tubandanye twiyungunganya.
Izi mpunzi z'Abarundi zari zinyotewe na gahunda yo kwihangira imirimo bitewe n'ibibazo bagenda bahura nabyo byo kuba hari igishyirahamwe gyapa mu ritinda kubaha ibiribwa ndetse no guhabwa ibirebwa bidahagije bityo bigatuma basonza. Zitangaza yuko ADRA ije ari igisubizo mu bibazo bagenda bahura nabyo.
Tumaze kubona ukuntu ino nkambi ya Rusenda ukwiteye ya mbere n'ubu turabona ko bitakiri kimwe, ahubwo nuko hanini bakatubwira dusora amaboko mu muzu kugira dukore turondere na twebwe kuko asire yubu cyangwa asire yo ngaha turetse yo ngaha n'ahandi turumva ko ibintu biko bigenda bihinduka, kuko natwebwe ngaha amatwa dusumira twumva ko ni dolari twara duhemba 15 zinja za rasio. Ubu bavuze ko uku kwezi kwa gatatu ko tuzava twakira dolari 12, urumva rero turinze dufata dolari 12, urumva bakagenda badukorora. Rero batubwira rero ibikogwa twigisha akazi batwigize utadandaza bamwize kudandaza, utazi gucuruza bamwize gucuruza, ushaka kuroba bamwize hama namba babagurira ubwato nabo bagatangura ubuzima bwabo bushasha bwo kweza kwironderaho ubuzima kugira nabo ejo asere batayibonye bashaka kumara n'amezi atatu cyangwa amezi ane cyangwa n'atanu cyangwa n'umwaka bije yasere itarasohoka bakabandanya bamenye ukuntu bifata kugira ntibashe gusinzikara n'abantu.
Uretse kuba abantu bakora imirimo y'ubucuruzi n'ubuhinzi ndetse n'uburobyi bari kwandikwa, abafundi batangaza yuko batewe impungenge no kubona batarandikwa kandi nabo ari abakozi bagiye bihangira imirimo.
Akanenge twabonyemo ni ukuvuga ngo nuko nka jewe nagiye kwiyandikisha baca bambwira ko serivisi y'iwanje ngo ari ukurindira ngo kwa marisa yacu ataraza. Aho rero maze kumva yuko je nzorindira nace numva nka umengo mvuye mu bandi barifije, ariko uwo mugambi ndumva ari mwiza gusa n'ubu turarindire nkuko bayitura.
Uruhande rwa Safari Leonce, umwe mu bakozi ba ADRA, aramara impungenge impunzi z'Abarundi zivuga yuko zitarandikwa kandi zifite ibyo zikora. Avuga yuko iryo shyirahamwe rifite na gahunda yo kuzafata umuntu umwe muri buri rugo rugize inkambi yo mu Rusenda agahabwa zimwe mu nyigisho zijyanye no kwihangira imirimo.
Tuzagira tukorana n'abajene abajene n'abatari mu masosiyete, tuzagenda dukora indi masosiyasiyo kugira ngo bose baze kwibona mu masosiyasiyo. Tuzakorana buri mujyango, tuzagenda dukuramo umuntu umwe umwe uzaja mu gukora muri sekiteri runaka mu kwirimi. Tuzafata umuntu mu masosiyasiyo yandi yo gukora ibintu bijanye ni na metier gukoresha intoki n'ibindi, dufata umuntu umwe umwe mu muntu.
Mumenya yuko usibye kuba iri shyirahamwe rizigisha imyuga itandukanye irimo ubuhinzi n'ubworozi n'ubucuruzi kuri izi mpunzi z'Abarundi, ADRA ifite na gahunda yo kurengera ibidukikije ifatikanyije n'izi mpunzi zibarizwa mu nkambi yo mu Rusenda. Redatse Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Je Juti bakunze bijuge Amerika twari kumwe mu Kirundi no mu Kinyarwanda nyonga haduce twa turasozerera ibiganiro byacu mwakoze mwe mwatwumviriza ariko imbere yuko duca duhanaga hindukira ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga muzagukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda igihe cy'isaha 12 turaza kuwashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe cy'isaha 1 n'igice naho aza ko ari amakuru avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Muranigwe rero muragumiza ku murongo aho mwari ku ijuru rya Amerika mu zindi ndimi zitandukanye. Diane Nahazwe nari kumwe na Macbeth ya Bero mu buhinga bw'ivyuma yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Linas yashikanye ahiwanyu twemi twipfurize indwi nziza.